VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe na Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka nanje ndabaramukije.
Mwiriwe neza mwese nshuti muduteza amatwi, wiriwe neza na Oriane.
Mwiriwe Eugenia.
Ye mukanya rero turabagezaho ikiganiro muri isanga, turavuga ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe, twibanda ku mvura nyinshi iherutse kugwa mu ntara Gitega mu Burundi ikaba yarangije byinshi. Turaza rero kubaha umwanya muze kubaza ibibazo abatumire bacu cyangwa se mutange n'ibitekerezo. Ariko muri uyu mwanya reka tuhere ku makuru avugwa ku Burundi. Horiane Itangishaka.
Urakoze cyane je ni Mukankusi. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biyaga binini mu rugendo arimo Thomas Perriello muri ako karere muri aka kanya. Uno musi yabonanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza murantunga. Ejo naho yabonanye n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo, bimwe mu byo yashikirije nyuma yaho babonaniye yavuze ati:
We certainly think that civilian protection here is extremely important, and that any threats to human rights or life here, whether they have an ethnic component or do not have an ethnic component, are very serious.
Ati ni ngombwa ko twiyumvira kandi tugatangura hakiri kare ibikorwa byo gutabara no gukingira abanyagihugu imbere y'igihe mu gihe ho kwadukuru hagarara. Ati tubona ko ibikorwa igikorwa cyo gukingira ubuzima bw'abanyagihugu ari igikorwa gihambaye cyane, kandi icyo bacyose kibangamira agateka kazina muntu n'ubuzima bw'abantu, haba ikiza gihagaze ku moko cyangwa kidagaze ku moko cyose, gikwiye gufatwa nkankama. Ku rubuga rwa Twitter naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yavuze ko ashimira uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya gufata mu mugongo Burundi. Ahandi naho inyuma yaho utunganirije ibiganiro mu ntara zitanu umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi Sendi umenyesha ko ico abarundi basaba ahanini hari uko ibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryosubigwamwo rikandikwa ku buryo ridatera impari uwari we wese akaritahura, na cane cane kubijanye n'ibiringo vy'umukuru w'igihugu. Umukuru w'umugwi Senidi Musenyeri Justin Nzoyisaba yahaye ikiganiro abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane, kuri uno munsi wa kane yanavuze ko umugwi aramutswa utazo kwihutira kurondera abanyepolitike bahunze igihugu kuko bamaze kwitura umuhuza Museveni. Ni inkuru twategurira mugenzi wacu Eloge Burikaneza.
Intara zimaze gutunganywa mu ivyo biganiro gushika muri zitanu, izo nazo ni Gitega, Kirundo, Rutana, Kayanza na Bujumbura, benshi bakunze kwita Bujumbura Rurale. Izo biganiro vyatunganijwe hagati y'amagenekerezo ya 18 na 22 uku kwezi kwa mbere. Imigwi yari yatumiwe iratandukanye: abanyepolitike, abaserukira amadini n'amashengero, amashirahamwe yigenga, abaserukira abajejwe intwaro, imigwi y'abantu bakumiriwe nk'abanyamwema, abagendana ubumuga, abatwa amahuriro y'urwaruka n'abakenyezi, abasirikare n'abapolisi, abahoze ku rugamba, hamwe n'abakukuruke bo mu bisata bitandukanye. Iyo migwi yose yabazwa kwishura ku kibazo kimwe rudende, umuti wotorwa kugira ngo demokarasi irame mu Burundi. Musenyeri Justin Nzoyisaba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'abarundi Sendeyi amenyesha ko icyatumye habazwe ico kibazo ari uko kuva mwaka w'igihumbi kimwe 1931 iyo habaye amatora mu Burundi hama haca haduka ingorane. Mbega none inyishu baronse n'izihe?
Umuti basohoye mu ncamake zose nitwo bidondagura, ariko baravuze ko akwiye gusubigwamwo ibwirizwa shingiro guhana abagiye barakora ivyaha kuva mu myaka 1961 kwanka baranse umuzo wa babasirikare maprobu. Baravuze kandi ivyo kwigisha abanyagihugu gukunda igihugu no kwiheza kugira umwihezo w'amasezerano y'Arusha, gutegura ibikorwa by'ugwaruka kugira ngo baronderere akazi ugwaruka, hanyuma rero no kwiyamiriza intwaro z'umukazo, intwaro z'umusubiranyo zimwe twita coup d'etat mu Gifaransa.
Mu vyashikirijwe hari cashimikiweko kurusha ibindi nk'uko vyemezwa na Musenyeri Nzoyisaba.
Abarundi uko biboneka benshi basaba bati subira nimusubiremwo muhinyanyure ibwirizwa shingiro, cyane cyane ariryo ryavuye ko izi ngorane bamwe bitwaza ngo manda ya gatatu nukubera ko ryari ryanditswe nabi bamwe barisoma gutya abandi bakarisoma gutya rero bakwiye kuryandika neza ku buryo bose buvyumva kumwe bitarinze kugorana bitarinze gusoba kuzana umuntu arinda gusobanura
arakoze cyane Eloge uri kaneza handi naho ya Addis Ababa muri Ethiopia Burundi bwongeye gutorwa kuba mu kanama kamahoro n'umutekano kishira mu gihumwe bwa Afrika ikiringo c'imyaka 2 u Rwanda nago nyene rwatowe kuba muri ako kanama murakoze
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikaze mwese muri kiganiro muri sanga uyu munsi turavuga ku ngaruka zihindagurika z'ibihe zirimo kuboneka mu mpande zose z'isi ntizasize u Rwanda cyangwa Burundi muri zo ngaruka rero ziboneka ku isi harimo amapfa hatera inzara harimo imvura nyinshi hiteze imyuzure iyo myuzure hikangeza byinshi ibyo rero byangirika birimo birimo guturuka kuri zo ngaruka zihindagurika z'ibihe nizo tugarukaho muri iki kiganiro muri isanga turabaha umwanya mutubwire niba izo ngaruka zarabagezeho naho iwanyu uko byifashe aho muri hose rero haba mu Burundi mu Rwanda n'ahandi muduhe telefone zanyu tuze kubahamagara Muri kiganiro twabatumiriye bwana George Shemirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya Gitega aba bakaba barimo kwegeranya imfashanyo yo guha habangirijwe ibintu n'imvura twatumiye kandi na bwana Mayange Hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara ya Gitega muze rero kuduha telefone zanyu tubahamagare mubaze ibibazo mwifuza gusobanukirwaho mushobora kutwandikira mu butumwa bugufi kuri telefone yacu ni 202 241 99 31 ikaze rero mwese aho muri hose mu Rwanda no mu Burundi n'ahandi Nkuko rero narimaze kubivuga turavuga ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe urugomero rw'umuyaga nkuba rwubatswe ku ruzi ruvyironza mu ntara ya Gitega rwatwawe n'umwuzure kubera imvura nyinshi imaze iminsi igwa ibyo bikaba bizatuma umuyaga nkuba umuriro w'amashanyarazi ugabanuka mu Burundi mu gihe utarunahageje nkuko bivugwa n'ushinzwe gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ku mukigo Regidezo Iyo mvura rero ntiyononiye urugo rugomero gusa kuko mu makomine ya Itaba na Makebuko ziri mu ntara ya Gitega hangiritse inzu zigera ku 146 harimo amashuri n'isengero imirima nayo yahuye n'urubura kubera ahantu hangana na hegitari hafi 100 hangiritse abayobozi bakaba basaba abagira neza kubabonera imfashanyo yihuta yo kugoboka abahuye n'izo ngorane Mbere rero yuko dutangira ikiganiro muri isanga reka nsabe abo ku buhanga bw'ibyuma babanze badusubirizeho inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Fidèle d'Antoine Nsabimana kuri icyo kibazo cy'imvura mu Gitega
Ugo rugomero rw'umuyaga nkuba rwubatswe ku ruzi ruvyironza ku ruhande rwa komine bugenda ni mu ntara ya Gitega rwatangwe gukora mu mwaka w'1978 akaba ari bwo bwa mbere ruhuye n'ibibazo by'umwuzure kuva rutangwe gukora mu ntango batararuhuza n'izindi ngomero mu utanga umuyaga nkuba mu gihugu rwakiriza amatari ntara za Gitega Karuzi na Ruigi Inosa Irambona ajeje uyisata cyo kwiragiza umuyaga nkuba mwishirahamwe jeje utanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo aratubwira ivyononekaye
ibintu vyononekaye kuri no rugomero rwacu vyatumwe n'imvura yaguye nyinshi cyane mu ma province ya Muramvya na Mwaro na Kayanza vyononekaye ngahe wacu mwabibonye ivyuma vyacu vyaratewe n'amazi bica bituma centrale ihagarara ivyuma twovuga hari ivyuma bita mu gifaransa hari turbine ubiri mu mazi hari ico bita alternateur yo kukwera gifise ibitsinga ubu amazi yarinjiye mu nsinga bica bituma abatechnicien baracumi yakankuba kugira ngo ni abe amadega menshi cyane
Inosa Irambona aratubwira n'inkurikizi ziyononekara ry'ugo rugomero
birafise inkurikizi ikomeye cyane kukubera iyi centrale yafasha bikomeye cyane kuko iyi centrale yatanga megawatt desa ico rero bica bituma yuko ubu hacaba ingorane zikomeye cyane kuko iyi megawatt iti megawatt desa twahora turonkaga kuri centrale ubu nizikihari iyi ngorane ishobora kuzoba tuzogerageza kuri duke twari dufise tubandanye dutanga kukwera murazi yuko igihugu cacu gifise ingorane kubica n'umuyaga nkuba
ivyo nonywe n'imvura yaguye muri indu yarayirangiye subwo rugomero gusa kuko mu makomine ya Itaba na komine Makebuko zose zo mu ntara ya Gitega imirima n'amazu vyaronononywe n'imvura nkuko bimenyeshwa na Adolphe shimira umuremyi mustaneri wa komini Taba imisozi yahuye n'ingorane kurusha iyindi muri iyo komini arongoye ni Gihamagara, Ruganza, Kibogoye, Buhunda na Mugomera ahagurutse inzu zirenga 56 amashuri y'intanga 5 hamwe n'amashengero 3 yaraguruwe n'umuyaga w'igihusi wari muri iyo mvura kubijyanye n'imirima mustaneri nshimira umuremyi avuga ko amahegitari hagati ya 40 na 50 yononekaye cyane ibitegwa byahaboneye akaba ari bitoki ibigori n'imyumbati byakubiswe n'ubwagwa herekeje imvura y'igihusi muri komine ya Makebuko imitumba yahuye n'amakuba y'imvura gusumba iyindi ni Rwanda na Ntita nkuko bimenyeshwa na bamwe mu batowe kuri iyo mitumba Kapitolina Simbavi imbere umukuru w'umutumba wa Rwanda amenyesha ku isengero katolika y'Imakebuko ryagurutse cyo kimwe n'ishuri shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Makebuko Kapitolina Simbavi imbere abandanya amenyesha ko imirima y'imiciri yari mu mwonga wa mavuvu yatewe n'imyuzure bigatuma imiciri abarimyi bari bahejeje kubadika itwagwa n'amazi abari bakirindire kubadika ingemwe z'umuciri nawo ntibabaye bagishobora kubadika kuko amazi aca barengera nabo ubwabo bamwe mu barimyi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwano bwafutse umunwa kuko igihe cyo kubadika umuceri giherana na kuno kwezi kwa mbere abo barimyi bavuga ko mu gihe botera umuceri mu kwa kabiri imvura ishobora gucika kare mu gihe igitegwa cy'umuceri gikenera amazi menshi Adolphe Shimira umuremyi asaba ushikiranganje bugufatana mu nda n'abandi bagira neza bose babishoboye kugarukira ku banyagihugu bahuye niyo mvura y'igihugu sivanze n'urubura kuko basigari bantaho nikora mustaneri Shimira umuremyi avuga ko nibitoki vyahora bigoboka barimyi vyahutaje ubikaba bijyamye hasi ifashanyo asaba ko zokwihutirwa n'amabati n'imisumari kugira basanurire abamazu yagurutse n'imbuto ku barimyi bahuye n'ivyago vy'imvura Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
Federe urakoze cyane kuri iyi nkuru n'icuti rero mukurikira radijwi rya Amerika Fidel d'Antoine ababwiye muri make huko ikibazo cyari kifashe imvura ikimara kugwa mu ntara ya Gitega uyu munsi rero nkuko nababwiraga baba gifungura ama radio yanyu ikaze mwese uyu munsi turaganira ku ngaruka zihindagurika z'ibihe zirimo kuboneka ku mpande zose z'isi u Rwanda rurimo Burundi burimo n'ibindi bihugu muri izo ngaruka rero twavuga nk'izi imvura zikomeje kugwa zikaba zitera imyuzure irimo guhitana byinshi ari nabyo rero tuganiraho mu kiganiro muri sanga uyu munsi turabatumiye mwese ikaze hanyuma twabatumiriye bwana George Nshimirimana n'umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya Gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura y'imyuzure yatumye rero ibintu byinshi bihononekarira bwana Nshimirimana mbahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika
akeneza
mwiriwe ndabashimira cyane ro kuba mufashe akakanya kugira ngo mutubwire uko ibintu byifashaho ngaho iwanyu mu Gitega reka mbanze mpe ikaze nanone na bwana Mayange Hermenegilde ikaze bwana Mayange
murakoze cyane
yembashimire ro mwese kuba mufashe akakanya kugira ngo nyine tuganire bwana Mayange Hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ntara ya Gitega nagira ngo rero abatwumva muze kuduha telefone zanyu bamwe mwazitugejejeho mudehe telefone zanyu tuze kubahamagara telefone yacu ni 2241 99 31 mwaduhamagara rero aho muri hose ijambo ni ryanyu ni radio yanyu bwana George Nshimirimana muri umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya Gitega ubu murimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura mbere yuko tugera kuri icyo kibazo nagira ngo ku kibazo cy'imfashanyo nagira ngo depute Nshimirimana muri make mutubwire uko ibintu byifashe aho ngaho mu banyagihugu muhagarariye mu nteko ishinga amategeko abo bahuye n'ingorane ziturutse ku mvura byifashe gute muri iki gihe
murakoze cyane nkuko mubivuze cyewe ndu umwe ubashinga amateka batowe mu ntara ya Gitega muri kino gihe tutariko turatora amategeko turi mu karuhuko ku kwezi kumwe turiko turagendera abene gihugu badutoye na cyane cyane mu makomine yagize ingorane agahitanwa n'umwuzurira w'imvura yaguye ari nyinshi aha ndavuga komine Itaba komine Makebuko komine Mutaho reka ndetse na komine Bugendana kuko nkuko mwabivuze rya rugomero rw'umuyaga nkuba ruri muri komine Bugendana. Ubu rero turiko turahegeranya cyane cyane ibiharuro bijyanye n'ingorane zashitse, imihana yasambutse, amazu, imirima yatwawe, tukaraba nyine abanyagihugu bamerewe, tukongera rero tukegeranya ibitigirivi bijyanye n'ingene umuntu yoshobora kubavugira ngo abafashe, ariko mugabo tukaza turabaramira kucyo dushoboye kuronka. Nk'ubu muri komine Itaba na komine Makebuko twarabashitse ko turabaramira ku byangombwa bishobora gutuma baba barabaho. Uno munsi twari muri komine Mutaho, nk'uko twabibonye amazu yarasambutse, abantu barara nko hanze mutuzu wazingazinze. Nicyo gituma twashoboye kubashyira mu turengeti, turabashyira mudutenge kugira ngo babe barakenyera, turabashyira udusafuriye kugira ngo babe bararaba utwakinjikamwo, turabashyira n'amasuka mbere kugira ngo nibihebure babandanye barima, turabashyira n'udufungurwa mutu twashoboye kuronka. Ariko ibyo ni ibyo umwanya mutoyi, turiko turaraba ingire twoja hirya no hino turabe ko twabaronkera udusakazo kugira ngo barabe kuboronka aho bakika umusaya. Eka nk'uko mwabivuze iki kiza cy'imvura uko kiriko kiraza kironona byinshi mu mihana, nicyo gituma rero twebwe nk'abatowe n'abanyagihugu turiko turageza kubegera kugira ngo turabe ko twobaramira.
Iyo mfashanyo se murimo kwegeranya, murimo kwikura hehe? Ni leta irimo kubafasha, murimo kwifasha n'abaturage, murimo kuyikura hehe?
Ni mu buryo bubiri. Ubwa mbere abanyagihugu bonye n'ukwabo abatashikiwe n'izo ngorane barafashanya. Nuko nk'akarorero ko muri komine Makibuko na Itaba baramaze kumvikana ingene bubakira amazu abo yasenyutse. Natwe rero icyo dukora tukegera imirimo ya leta nk'ubushikiranganji bujejwe gufatana mu nda, tukadodora mu biro bya nyine cyubahira umukuru w'igihugu, tugashobora rero kuronka bimwe bimwe mu byo turiko turabafashisha.
Ndabashimiye cyane Bwana George Nshimirimana. Noneho reka duhe ijambo na Bwana Mayange Hermene Jiride, ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega. Iyo ntara nyine yahuye n'imvura yateje imyuzure ikangiza byinshi muri iyo ntara. Iyi ntara ihingwamo cyane igihingwa cy'umuceri, abantu bateganyaga guhinga, hari n'abari baratangiye guhinga babifuzaga kurangiza gutera umuceri mu gihe gitoya, none amazi ibyo bari bateye yabirenzeho. Aba bahinzi Bwana Hermene Jiride, mwabaha nama ki, bakora iki muri kino gihe?
Egome nivyo nkuko mubivuze, cyo kiza kijyanye n'umwuzurira cyateye myonga yari sanzwe itunganijwe kugira yakire igitegwa cy'umuceri. Nkuko mvuze, aba mbere bari baramaze gutera uwo muceri muri iyo mirima, hanyuma ubu ni senyerere yaciye izira yari imaze guterwa. Ubu rero icyo twovuga ni uko cyane cyane mu myonga icamo inzuzi za Ruvyironza na Ruvubu niho usanga harasinzikaye cyane kurusha ahandi. Ayo makomine ya za Mutaho, Bugendana, igice cya Gishubi, igice cya Giheta, tutibagiye no ku mitumba aho nk'uko umushingamateka George Nshimimana yajeje kubivuga, Itaba na Makebuko ku mitumba yasinzikaye. Ubu rero icyo twovuga tuganura abo barimyi nuko batoca barera amaboko kuri ibyo bihejeje gushika. Nivyo baratubwira abahinga yuko ari kiza cyitwa El Nino, cyo nacyo bakavuga yuko kitagiye kurangira muri uku kwezi kuza, ko gishobora kuzoshika mu kwezi kwa kane gushika kwa gatanu. Byumvikana yuko bigoye kuko muri iyo myonga cyane cyane camwe inzuzi ubu n'urudengeri womengo ni kiyaga kimukiyeho, bigoye kugira umuntu ngo yobabwira ubu nyine bace bashubira bashyireho umuceri kandi amazi atarahera gukama muri go. Ariko rero muri ico gihe impanuro duca tubahanura nuko boca cyane cyane kubikegwa vyo ku musozi aki ni vyo mu mwonga hariyo nibijumbu ibijumbu bisanzwe bisahiriza cyane gose twobahanura yuko boca babandanya bijukira ibitegwa vyo ku musozi mukurongera yuko mu myonga hasubira kubona akateragira ivyo bijumbu bakijukira n'ikitegwa cimboga na cyane cyane gisanzwe cera hakiri kare utyo izo bitegwa birashobora kuba birasahiriza kurindira yuko tworaba uko imyonga itera igenda yuko amazi atera kama uko n'igitegwa cyo gutwerera umuceri kirafise igihe kimara hamwe nkuko abahinga babivuga gushika nko mu tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri ivyo babikiri uko biri uyu munsi byogora yuko uwo muceri uheze ugategwa mu myonga yego rero kabuhinga duca dukora imirimo cyane cyane ku mitumba kugira ngo duheze dutere ibitegwa byo bandanya bibasahiri
so kuba ci intege ariko ndumva icyo gihingwa cy'umuceri nyine nkuko mubivuga gifite igihe gihingwa nibigeza mu kwezi kwa kane twizere ko bizarangira mbere yaho ariko hari igihe cyo gutera nyine uwo muceri birasa nkaho uno mwaka umusaruro w'umuceri utazaba mwiza ndumva murimo mushishikariza abantu guhinga imusozi kugira ngo bahinge ibindi bihinga bishoboka mu gutegereza ko hari cyakorwa aho hari amazi hahingwa umuceri aho nibitabasha ko umuceri uhingwa aho ngaho amazi amaze kumuka bashobora guhingamo ibindi bihingwa
ego me nivyo nivyo ye umwimbu twari twiteze ko tworose w'umuceri mu ngombwa uzogabanuka cyane kubera yuko imyonga idatwagwa usanga barabuteyemo ariko tukazoronka umwimbu muke kubera umwimbu twabura tuboronka cyane cyane abasanzwe haca amazi menshi ari naho hahuye n'ingorane cyane hababaye hamwe rero twotombora intuze icyo kiza kitagabanuka nk'uko nabivuze turashobora guheza tugateramo ibindi bitegwa atari umuceri turashobora kuteramo ibijumbu cyane cyane biheza bigaca bisahiriza mu bihe bitera bijya muci n'igitegwa dushobora guterayo cyane muri icyo gihe
ndabashimiye cyane bwana Mayange Hermenegilde n'umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega turi mu kiganiro muri Isanga aho tuvuga ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe ni kuri radio Ijwi rya Amerika radio yanyu mwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 94 n'ibice 9 mbabarire no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri telefone rero turi kumwe n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kugira igitekerezo cyangwa se inama ikibazo babaza abatumirwa bacu nagira ngo mpumwanya nduwa Yezu uranyumva
yego ndabumva
ikaze ku Ijwi rya Amerika tanga igitekerezo cyangwa se ikibazo
bo icyambere na mbere twagomba gushimira abo batumire
barabumva
kongera amareri kiri kwataka gushikiriza twese ko turakumiriza n'ihindagurika ry'ibihe ihindagurika ry'ibihe hari ukuntu menga leta yoraba ukuntu yo icyo kibazo gishyiramo ingufu kuko turatse nka tuguye hino mu ntara bubanza aho nk'abantu usanga bifuza gutera ibiti mugaye ibiti ugasanga barabura ukuntu babironka mu matutu ugasanga birazinze bakaba nk'ukuntu bogira nk'imigambi tugatera nk'ibiti ku mitumba yo nka mu ntara ya bubanza kubera ibiti musanzwe ugerageze kubiranga hino mu ntara y'iwacu babanza n'ibiti navuga bitwereka yuko mu myaka iza n'izindi ngorane zizo kuma ziyongera turaze nka cyane cyane nk'ino i bubanza imisozi iratanga kuja imwe ubona mera nk'ikiri ibibazo mba tukabona ko ari ingorane rero twe twasaba yuko leta yoraba ukuntu
yofasha nta mashyamba ariho
reko n'icyo twasaba
urakoze cyane nduwa Yezu reka bwo nsabe bwana Mayange Hermenegilde agira icyo akubwira niba hari uburyo babafasha kugira ngo mubashe gutera ibiti
ego
muranyumva bwana Mayange
ego ndabumva nizo izo umwene gihugu ashikirije impanuro nziza cyane kubera yuko twaramaze kubona kabuhinga yuko isi yacu ikeneye gukingirwa kanatsinda nico gituma ubu kubera gukingirwa kwayo kudakwiye dusanga amazi mu nzuzi asa n'inginagina kandi mu bisanzwe amazi atashobora kugira ibara na rimwe. Ivyo ni kimenyetso kime kidahenda cerekana yuko isindimwa yacu idakingiwe bikwiye. Ubu rero nkuko bivuze leta yaramaze gufata umugambi wuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi otegerezwa kuba umugambi ukomeye w'ukingira isindimwa kugira ngo ivu dusanzwe tuzaturarimamwo ntiriherere mu mwonga ngo rije kuziba arije riza kuzibira imyonga igatuma ica yuzurana n'ingoga. Ubu rero nkuko nk'umwaka nk'akarorero hariho isekeza rihari yuko ku mitumba yose igize ihugu cy'u Burundi hazoba guca imikobeko iyo kugira ngo ishobore kuza iragabanya umuvuduko w'amazi ava ku mitumba. Kuri icyo nyine iyo mikobeko murazi yuko ititegwa ko ubwatsi kugira ngo bushobore kugumya iyo mikobeko ntice isiduka n'ingoga. Ubu rero n'umugambi w'igihugu cyane cyane biciye mu bushikiranganji n'uburimyi n'ubworozi dusanzwe twegukira. Ubugira kabiri nk'uko uwo mwene gihugu abivuze hariho umugambi ukomeye wo kwambika imisozi kanatsinda ni umugambi w'igihugu ahaho buri komine uzotegerezwa kwambika imisozi amahagitari atari munsi ya 50 amakomine bishoboye akagira amahagitari arenga. Ubu rero aho bukera washaka tumenyesha umwene gihugu umugambi uzokorwa ku mitumba yose yuko kira mutumba uzoheza ukigirira amanamba y'ibiti n'imiburiburi ibiti bibaye bikeye ku mutumba bibe bitari munsi y'ibihumbi 10 ariko tukifuza yuko yoba ibihumbi 10 birenga. Ahubwo rero leta yaramaze kuvyiyumvira uwo mugambi uwo mwaka nyene ugiye kuja mu ngiro.
Nduwa Yezu ubwo harabyumvise biratuma ashyira umutima hamwe. Hanyuma kuri telefone turi kumwe nanone na Blaise, uranyumva? Igitekerezo cyawe cyangwa se ikibazo Blaise?
Yego, igitekerezo cyanjye si kindi, nahise kabazo gato n'intererano nabaza abo basubiye. Nawe ni mu myaka y'2005 mu kiringo cya mbere cy'umukuru w'igihugu yarigeze kwijyukira gutera ibiti ku gihugu cyose. Twarabonye kandi byataye amahera menshi y'igihugu, twarabonye ahantu igihugu cyose mbese no ngaho igisagara cya Bujumbura byakikije. Ajya ndabaza none ibyo biti byarenga umuriyoni umukuru w'igihugu yateye ntacyo byabamariye niyo kugira dukinge gukura kuko twebwe nko mu gisagara cya Bujumbura baratera nk'ibiti bitajyanye n'igisagara bitajyanye n'uzuba bwino ega ibyo biti nibo baba barabaye kwihenda ntacirwa cuba carabaye mbega hari icyo byoba byarabamariye ko ingufu y'abandaji yari yayindi kuko byatambara y'igihugu araza kuzishyura.
None Blaise, ibyo biti uvuga byarangiritse ntabwo byakuze nk'uko uravuga ngo bidahwanye naho babiteye?
Byinshi byacu byarangiritse mbese amakuru nk'ibyatewe mu gisagara cya Bujumbura nk'igice kimwe ku ijana nicyo cyameze. Nagira mbaze ko mu gihugu hagati y'ihombye bisi mukuru w'igihugu yahimirije batere n'abanyenasabijyamo ko ari cyo byaba byarabamariye ko tubona ukuri bandanya kandi byarenze muri yose.
Yereka duhe ijambo ubwo Bwana Mayange Hermenegilde, nagira ngo abanza gusubiza icyo ngicyo.
Nkuko bivuze ibiti byaratewe kandi namumenyesha yuko ahatari hake ko byashoboye kunaga, ariko rero nkuko avuze ngo ibiti bingana umuriyoni harya ari ibiti bitegwa mu gihugu umuriyoni ntibaze ngo ni ibiti byinshi kuko turacyafise imitumba itari mike yo kwambika. Uwo muriyoni rero w'ibitavuga ni muto ariko namumenyesha yuko buri mwaka mu gihugu hategwa amamiliyoni y'ibiti atari makeye, ariko rero impingira cyari ndende turacyafise imisozi ikeneye kwambikwa. Byumvikana rero ibyo biti byatewe ariko aravuga ni bike ku buryo hariho porogarama y'uko mu mwaka hategerezwa kwama hategwa ibiti byinshi kubera yuko tugifise imitumba imisozi itarambikwa ibiti.
Reka tusubire kuri Bwana Depute George Nshimirimana. Nyakubahwa Depute, hari abo muhagarariye bigeze babasaba bababaza ko bakeneye ibiti byo gutera nk'iki kibazo cya Nduwa Yezu, hari ubwo mwari mwarigeze mucyumva ko bakeneye ibiti byo gutera ariko leta yabafasha?
Ego cyane, aho duca ibyo bibazo urabidubaza ndetse se kubituwaza gusa biri no muri programme irikirakorwa mu gihugu no kumenyesha nk'ubu ko mu ntara ya Gitega uyu mwanya turiko turavugana hariho amanama nyakubahwa buramatari w'intara ya Gitega ariko aragendera amakomine yose n'izindi ntumwa na cyane cyane ikibazo nyamukuru bariko baravugana nabe ne gihugu n'indongozi ni kinyene cyo gukingira isi yacu harimo programme ubwa mbere y'ugutera ibiti harimo kandi na programme y'uguca imikobiko ku misozi ihanamye iyo programme yari isanzwe iriho ariko kubera uyu mwuzurira tubonye wazananye ingufu nyinshi buramatari nawe w'intara yacu yaciye ashyiramo ingufu nyinshi cyo kugira ngo iyo programme ibandanye abanyagihugu rero ntibirirwa barabitubaza usanzwe ari umugambi uriho w'ugutera ibiti nk'ubuno kubwira ko mu ndwi heze habaye icyo dukwita kampanye y'ugutera ibiti ku misozi myinshi itambaye iri mu makomine atandukanye y'intara ya Gitega urumva rero ntibarinda kubitubaza isanzwe ari programme irikirakurwa mu gihugu
ye nsaba murakoze no hari utwandikiye ku buhanga bwa Facebook hatubwira ati muraho neza abateza amatwi radio ijwi rya America hatekigaragara nuko bizakomeza haravuga kuhindagurika ry'ibihe ataravuga ko aravuga ko bizakomeza igihe abayobozi bakomeye ku isi batabifatira ingamba ati byose biterwa nibyuka bihumanya ikirere byoherezwa n'ibihugu reka dusubire ku murongo wa telefone Pascal turi kumwe
Ego turi kumwe.
Kibazo cyawe cyangwa se igitekerezo?
Manje kuramutsa abarundi bari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'abandi bari mu makungu. Ariko kandi nkaramutsa n'abatumire.
Barakumva.
Ufise utubazo dushaka kuri tubiri, ngombwa na kagatatu n'agashira ko bivanye n'umwanya.
Yigerageza kubihikira mu magambo make ya kugira ngo nabandi bazikubaze.
Ndagurika gibiye kigisibije mu gihugu cy'u Burundi. Ariko jewe nkibaza nti none uruhara rwa leta ruri hehe? Uruhara rw'umunyagihugu ruri hehe? Kuganye ndibaza ko uruhara rwa leta ari ntangere kuko leta iteza kugifata mu minwe na cyane cyane mu guha abanyagihugu ibiti imibyaro myinshi cyane ishoboka na cyane cyane ibiga biti bishobora no kubana n'ibiterwa kuko mu Burundi dufite n'amatongo make ku buryo abanyagihugu batokwanka kubitera bavuga yuko ari ibiti bijya konona ibiterwa kuko ni nta misozi myinshi cyane dufise yoba yigenga amatongo ntayo yaraze navuga nti ubwo ko biri kose leta yohiga ibyo biti bishobora no kubana n'ibiterwa ku buryo mu matongo yose ari imwe y'abanyagihugu ibyo biti bishobora guterwayo atakibazo abanyagihugu baza kwitwaza ngo biza kubononera ibiterwa ikindi nacyo nibaza ni uko leta na cyane cyane abayijejwe bajya basanzwe bafise ubumenyi muri mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bogerageza gukoresha ubumenyi bwabo bafise na cyane cyane mu kuza baravuga hakiri kare ingene ibihe bigiye kuzogenda n'amamezure cyangwa se ingingo abanyagihugu baca bafata mu kwitegura neza ibyo bihe bigiye guhinduka icyo ni kimwe ku munyagihugu nawe nibaza ko bojijuka bakamenya ingene bokwifata iyo ibihe bihindutse na cyane cyane bakamenya ko bateza gutera ibiti bagaca imikobeko bagakora ibishoboka byose ku buryo iyi myuzurira atamadega cyangwa ata bintu byononekara isubira kutuzana mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Ndagushimiye cyane Pascal reka ubwo mbaze depute George Nshimirimana ibyo Pascal avuze icyo mwakongeraho cyane cyane igisabwa icyo abaturage baba basabwa n'icyo leta yabisabwa kugira ngo babashe kurwanya ibi bibazo by'ihindagurika ry'ibihe cyane cyane izimvura zikomeza gutera ibibazo mu baturage
nk'uko twebwe abashinga amateka dusanzwe mu mirimo tujejwe ari kuraba inyene leta birikirarangura ibikogwa tubandanya turondera izo raporo twongera tuzishikiriza leta hanyuma tuyisaba ko uyu mugambi wo gutera ibiti wobandanya cyane kandi bakawushyiramo ingufu zikomeye kuko nkuko mubibona irihindagurika ry'ibihe si igihugu gusa ubu ririko riraba ku buryo bukomeje buzoshobora rizoshobora kuba n'uyindi myaka iri imbere ni programme rero ikwiye gufatwa cyane mu minwe na leta nkuko isanzwe iri kirabikora natwe akazi kacu tukabandanya guhimiriza abanyagihugu twifatanya nabo kugira ngo ayo matuta yose y'ibiti ari karategwa yambare ku mitumba hirya no hino iri mu gihugu cacu.
Bwana Mayange Hermenegilde, mwebwe icyo musaba abaturage nk'umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara Gitega, mwebwe uruhare mubona rw'abaturage n'uruhi, uruhare rwa leta n'uruhi?
Uruhare rwa leta, leta nuko ariyo dusanzwe mu ntara duserukira kuko niyo yaduhaye akazi. Cyo kimwe nkuko nyakubahwa buramatari nawe nyene aserukira leta mu ntara asanzwe tubifashamwo, nubwo guhimiriza abenegihugu abarimye kugira ngo bategere akamaro kugikingira isi ndimwa, iyo nayo ni uruhara rwa leta uhimiriza hanyuma leta ivyo abarimye badashoboye kwironkera bisaba na cyane cyane uburyo leta yama izirategekanya mu mafaranga akora buri mwaka amafaranga ashobora kugura ibikoresho bimwe bimwe uwo murimye mworozi adashoboye kwironkera. Ubwo nigo ruhara rwa nyamukuru wa leta. Hanyuma uruhara nyamukuru rw'abarimye borozi nago nuko bonyene baheza bakumva yuko hariho ikigeramiye ikibageramiye na cyane cyane cyukingira isi ndimwa bagaheza bakavyumva bagafata ya mbere kugira ngo impanuro tubaha impanuro leta ibaha baheze zishigwe mu ngiro gutyo kazoheza tukigirira mana abakigirira manamba y'ibiti keza bakicira imikobeko ubwo rukaba ruhara kwega cyane abarimye borozi bonyene.
Twibutsa abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turaganira ku ngaruka zihindagurika ry'ibihe. Mutubabarire, hari ikibazo ku mirongo ya telefone. Abafite abo turi kumwe abatumirwa bacu, niba hari telefone zifunguye mugerageze kuzigiza hirya cyangwa se kuzigabanya kugira ngo tubashe kumvikana. Turimo rero kuvuga ku kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe, tuvugana n'abari badukurikira Radio Ijwi rya Amerika aho bari hose. Mukanya twavuganaga n'abari mu Burundi. Uri mu Rwanda twandikiye ni uwiyita umwuzukuru wa Kanjogera, ati mu Rwanda ihindagurika ry'ibihe riragaragaza riragaragara kuko iyo imvura iguye amazi araringa imihanda akuzura mu nzira nyabagendwa kugeza aho polisi ifunze iyo mihanda. Ati ikindi navuga nuko imvura iherutse kugwa icyangugu maze uruganda rutunganya isukari rwa Kabuye rwuzura amazi, imifuka myinshi y'isukari irangirika ndetse n'uruganda ibice birugize birasenyuka. Ndagushimiye rero wowe utwandikiye uri mu Rwanda, n'abandi namwe turabatumiye, ibitekerezo byanyu birakenewe. Dusubire ku murongo wa telefone. Nshizirungu, turi kumwe? Nshizirungu, uranyumva kuri telefone?
Yego, turi kumwe.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, ubwo utanga igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo.
Yego, murakoze cyane kumpa ijambo kuri Ijwi rya Amerika.
Ni radio yanyu.
Urumva ibihe bikomeje guhindagurika ahantu hose, urumva ni ku isi yose. Ariko nani nkaba ntuye muri Kenya, Nairobi.
Muri Kenya murakomeye?
Muri Kenya turakomeye kabisa. Imvura ikomeje kugwa hano mu gisagara cya Nairobi. Kandi imvura ikomeje kugwa nyine ihindura ibihe, itangiriza ibintu byinshi bitandukanye. Urabona iyo imvura iguye yangiriza ibintu byinshi cyane, imihanda iruzura amazi, imodoka zigahagarara, ndetse ejo bundi heruka kugwa amazi amwe ararengegwa n'amazi nyine arinjira mu mazu ukumva nyine ibihe bikomeje guhindagurika urebye nuko n'abantu bagenda bapfa mu bihe bitandukanye siko bapaga mbere urumva ibihe byarahindaguritse nyine nikako bimeze Murakoze cyane
Nshizirungu ndagushimiye kuba uduhamagaye uri Nairobi muri Kenya reka dukomeze duha ijambo na Nsengiyumva kuri telefone Nsengiyumva turi kumwe ubanza hari ikibazo Nsengiyumva agize kuri telefone ntabwo tumwumva hari watwandikiye kuri Facebook Melance niyo nkuru ati ingaruka nimbi kandi ni nyinshi zituma rituruka kuhindaguruka ry'ibihe ati aha mu Burundi ndazibona yiteguye rero kuduha igitekerezo cyebwo mu kanya turaza kumuhamagara undi utwandikiye nawe ne Emmanuel Byamungu ati n'ukuri mu Burundi ibintu bimeze nabi ku byerekeranye n'ihindagurika ry'ibihe mu dutera kamu tubabwire uko byifashe abatumire bacu rero nibutse abatwumva ko ari bwana George Nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara Gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo guha abangirijwe ibyabo n'imvura hari kandi bwana Mayange Hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega bose rero barimo kutuganirira kuri iki kibazo cy'imvura yangije ibintu aho mu ntara ya Gitega ariko namwe aho muri hose mushobora kutubwira uko iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe cyifashe n'ingaruka byageze aho iwanyu bwana George Nshimirimana mu gihe aho mugeze murimo mukusanya ibikoresho ibintu mu byo gufashisha cyangwa se ndibwira ko mwatubwira ko hari ibikoresho mwahaye abantu bangirijwe n'imvura hari ibyo kurya mu babonera ko baba batakiri mu byabo nk'abo bari ku gasozi cyangwa se niba n'amazi yaratwaye ibyo barafite mu nzu byo byifashe gute ku byerekeranye n'ibiribwa
ibyerekeye n'ibifungurwa ni ibintu bigoye cyane kuko nivyo turonse si vy'imisi myinshi nivyo kubaramira mu misi mike ishoboka twebwe icyo dukora ubwa mbere ni kubereka uwo mutima yuko ivyo abashikiye natwe bitubabaje kare tukagerageza kubaramira mu byo dushoboye ariko ahanini turongera tukahanura nabo bitashikiye ko boza barafasha iyo yindi miryango kuko twebwe ibifungurwa dushobora kuronka ari agaceri ari uduharage arutuvuta no twimisi mikeye mugabo cyane cyane twongera tugahimiriza ababanyi abagenzi ko bokomeza ubutima wo gufashanya kandi n'ukuri barabikora kuko nk'aho twagiye imutaho twasanze hari udufungurwa bariko arafungurwa bahawe n'ababanyi bahawe n'abagenzi ni nako kamo duteye n'uwo muntu wese yumva afise umutima w'ikigongwe wo gufasha yogira icyo ashikirije kugira ngo agarukire kuri abo bene gihugu bari mu ngorane zidasanzwe ariko cyane cyane twebwe cyo dushima muri iki gihe tubona ko amahoro n'umutekano bisasagaye mu ntara nuko abanyagihugu nabo bafashanya bagakundana bagaheza bagasangira utwo bafise washikiwe n'ingorane agatabagwa n'uwizi ngorane zitarashikira kuko uno munsi byashikiye ubu icyo bizoshikira n'uwundi
urukundo bufatanye hagati ya bose birakenewe kugira ngo babashe kuva mu bibazo barimo naho se iby'ibikoresho murabona bizaba bihagije hagatangaha kugira ngo mubashe gufasha abo bose ko imvura sinzi niba ari yahagarara cyangwa se nibyikomeza
ingoraniraho nyene kuko uko biri kubera muri ayo makomine niko bizoba no mu yandi makomine akurikira nk'ubu turashobora gusiga isafuriya ku muryango tukabasigira ibase cyanke indobo tukabasigira nk'ibikombe nka bitatu mu muryango tukabasigira nk'udusahani nka dutatu kugira ngo ubuzima bubandanye icyo dukora kugira ngo ubuzima bubandanye kuko urumva nk'aho twaciye muri komine mutaho twasanze uruzi rwaraduze mu mihana gushikaho gwinjira mu mazu amazu yose agasenyuka n'ibiriyo byose bigatwagwa nk'aho byumvikana ko hari nk'umuryango usanga nta kintu na kimwe usigaranye mu nzu kuko uruzi rwagwatwaye byose nico gituma rero twebwe ico dukora no kugira gusa ubuzima bwe burabandanya abantu ntibihebure kuko urumva nk'ahantu uruzi rwatwaye ibiri mu nzu udusahani udukombe udusafuriya bikabyumvikana ko umujyango ukenewe utwangobwa kugira ngo ugure abaho ibyo rero twebwe turiko turakora muri iki gihe
birababaje urumva imfashanyo mutanga ni igihe gitoya hanyuma se ko muvuga ngo imvura yaragiye ikajya mu nzu amazi uruzi rwagiye rukagera mu nzu rugatwara ibintu kubyerekeranye n'amagara y'abantu hari abantu babashije kurusimbuka hari abo byahitanye mugereranyije byaba iyo mvura uruzi rwazamutse ninjoro cyangwa se ni gihe bari baryamye nta bantu byaba byarahitanye muri kino gihe
oya imana yarakinze nkaho uruzi rwaduze rukamena rukajya no mu mihana hari ku murango urumva rero byaza abantu babona babonye uruzi rutera gwegereza imihana barimo bose baca bavaho bagahunga aho rero imana ishimwe nta numwe yashuye kwasiga ubuzima cyangwa ngo akomereke mu by'ukuri kare kimeze nk'ikiza abantu barahunze barareka nyine urwo ruzi rurinjira ruravogera mu mazu rurabomora ruheza rurabandanya ruratwara ibirimo byose mugabo abantu bararokotse
imana ishimwe nk'uko bivuga kuko reka dusubire ku murongo wa telefone twumve na Ferdinand uranyumva Ferdina turi kumwe reka tube dufashe Eric wowe uranyumva
ndawumva
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo ku batumire bacu
nari numvise neza mwatumiye
abo twatumiye dufite depite George Nshimirimana ni umukuru w'abadepite batowe mu ntara ya Gitega ubu barimo kwegeranya imfashanyo yo gufasha abantu bangirijwe n'imvura muri iyo ntara ya Gitega dufite kandi Bwana Mayange Hermenegilde ni umuyobozi w'ubuhinzi n'ubworozi aho mu ntara ya Gitega nyine yaguyemo imvura nyinshi kangeza byinshi ikabuza n'abahinzi guhinga igihingwa cy'umuceri bari bamaze igihe baratangiye kandi bateganyaga kurangiza muri ino minsi
yego murakoze mu bisanzwe ugiye kubiraba neza usanga ibintu ibirere bihindagurika uko umwaka utashe hanyuma ukaraba kandi ibyangirika ibintu bihononekariyo ugasanga ari byinshi cyane bigatuma umuntu anibaza nko mu myaka cumi iri imbere ingene ibintu bizaba bimeze byose rero ahanini jyewe icyo mbona biva ku kudasonera ibidukikije kubonona guca ibiti batabisubiriza kudaca imiserege ubwabo kandi ugiye kubiraba ku isi yose onivo arishere international usanga abantu bonona ibirere cyane ari bijya bihugu bya rutura mu by'ubutunzi bifite amahinguriro menshi ibyo bipoliwa cyane gusumba n'ibindi ugasanga ibi bihugu bikenyeze muri afurika aribyo biriko birishura izo ngaruka
twizere ko iriya nama baherutse gukorera mu Burayi n'ibyemezo bafashe bishobora kuzagira icyo bifashaho urakoze cyane rero Eric kuri iki gitekerezo cyawe reka dufate na Chris Chris wowe uranyumva Chris ku murongo wa telefone turi kumwe reka noneho tube duhaye umwanya Bwana Mayange Hermenegilde ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu ntara ya Gitega muri iyi minsi iri imbere icyo musaba abaturage gukora mwatubwiye ko mubabwira guhinga ibihingwa byo mu kinyarwanda tubyita ibihingwa byo ku musozi atari mu mazi ubu muri kino gihe noneho bategereje nyine ikindi kintu bakora uretse guhinga ibyo bihingwa ni iki
ego naho ibintu
aho ntufite telefone radio iruhande rwawe oya hari ikibazo kuri telefone yawe
yumvikana
yebo ubona ntu turimo kukumva
nari mfite nti
oya ni agomba kuba ari radio mwayizimya
genda baba yifise bari hanze
harimo kuzamo ibintu bi
genda baba bize ari nabayi mu rugo iho ndengera
kwe ubu keretse yikuri hafi reka tube
bayizimije
ubu noneho turumva ndumva twumvikana
ego
ubwo noneho nagira ngo ubwo mutubwire nyine uko mubona abahinzi muri kino gihe aho bari muragenda mukabasura mukabaha inama mukabahumuriza mubigenza gute n'amatangazo mutanga mubigenda gute kugira ngo mubafashe mubafate mu mugongo muri ibi bihe bikomeye babarimo
abarimyi borozi bahuye n'ibyo bibazo turagerageza kubasanga byombi mu makomine mu mitumba kugira ngo natwebwe abayobozi twibonere ibibazo ukuntu byagenze muri icyo gihe rero turaheza tukaganira tukabaha impanuro tukabahumuriza tukababwira inyifato bategerezwa kugira mu bihe n'ibyo yuko batoca bihebura ahubwo ko ari ugukomeza ingufu kugira ngo ibiba byase na cyane cyane mu gice cy'umwonga baheze baje hamwe barime ibindi bitegwa bishobora kubasahiriza muri icyo gihe bari barindiriye umwimbu uzova mu mwonga ariko rero naho ndabivuga gutyo imyonga yose hari imyonga bigendeka itatwawe ni imyonga imwe imwe yumvikana yuko muri icyo gihe n'ababa bafise bifungurwa nkuko umushingamateka yamaze kubishikiriza baraheza bagasabikanya ibiba bihari ibyo biramaze kugaragara amakomine bahuye n'ibyo bibazo yuko basabikanya ibifungurwa
hari ibifungurwa se nka pamu iriya programu ishinzwe ibiribwa ku isi ya ONU iba igenera nk'abantu mu gihe bagize ibibazo nk'ibyo ngibyo hari ibyo mujya mubona mu Burundi
ikome pamu mu Burundi irakorera no mu ntara ya Gitega isanzwe ikorera mu nama yabaye nyine muri iyi minsi pamo yaratumenyesheje yuko iriko iragerageza kuraba uko yoshobora kugarukira kwabo na cyane cyane kiye mu mugwi w'inama igize intara icyo bita umugwi ujejwe gukurikirana ibintu bijyanye n'impanuka ku rwego rw'intara amanama rero yarabaye ariko aba ku buryo haba ariko kwingunganya na pamo irimo nyene kugira bashobore kugarukira kuri abo bene gihugu
reka twongeye dusubire ku murongo wa telefone Chris wari uriho mu kanya ndumva yagarutse Chris uranyumva noneho
ubu ndabumva
ijambo ni ryawe igitekerezo cyangwa se ikibazo ku batumire bacu
bwa mbere ndabaramutsa
komera
mbere ntavuga akantu nk'ibitekerezo ntavuga nti mfashanye ntibabahe kuko baba bagowe uciwe ko n'ibiziza by'imvura akunde babagira ahubwo aragafashanya nibabongereza ubwo nkavuga nti leta ikwiye gukomeza ingamba zikaze kuko naho botera ibiti birenga imiliyoni n'imiliyoni baharuye ibicanwa ku munsi kuko abarundi turabyikorako ku makara udacana amakara acana inkwi kandi ibyo nkicana ayo makara avamo ibyo biti nyinshi avuga nti leta yuraba uburyo bwo gukingira n'ibiti biba byatewe aca mvuga nti ntibirigwe ntitujye tukarindira ko ibintu bibanza kononekara mu gufasha ahubwo haba hakwiye n'izindi ngamba nyine zo gukinga ibiti bibi kuko hariho ahantu usanga habaho ibibonekezo ukabona yuko kwata icyo hazobyara aramarira ku Barundi haha ahantu naho gucumbura hari ahantu aha ku mugoboka ahantu hari ibinanga uhabonye ukaraba ahantu ikinanga kigarukira n'inzu z'abantu uriyumviye nonaha umwanya n'umwanya bashobora gusanga baguye muri ntahangwa ahubwo kireta ibikwiye kugira aba hantu bibaye ngombwa ikata ikingira abanyagihugu bibaye ngombwa no kubimura bakabajyana ahandi kuko ubona neza yuko ataburaro cyangwa uburamuko mu minsi mikeyi bo nkaca ndangiza rero nshimira cyane abanyakubahwa baje kugira icyo bashyikirije ngaha abo ba honorable bake mu mutingi ntara kuko ari umushingamateka tubona ntagarukira mu ntara imwe atari w'igihugu bareba ahandi kubuki byashitse igitega cyangwa handi cyoza bishika handi.
Ndagushimiye cyane Chris kuri iki gitekerezo cyawe. Ubwo mukanya turaza kubaza umushingamateka George Nshimirimana na Bwana Mayange Hermenegilde icyo bagira inama aho abaturage nk'abatuye ahantu hashobora kuba bahura n'impanuka nk'ibyo Chris avuga ati abantu bari bakwiye kurindwa. Tujye noneho muri Australia. Dieudonné uranyumva?
Ndakumva.
Ndagushimiye cyane kuba rwose uduhamagariye kure cyane ukabukurikira Radio Ijwi rya Amerika. Ijambo ni ryawe.
Murakoze cyane. Ubundi turabakurikira cyane ku buryo bwa interinete. Ego nabanye namwe kuva mutangura icyo kiganiro.
Nuko ni byiza.
None nifuje kumbure kugira icyo no bazana icyo noterera.
Biradushimije kuba tubashije kuguhamagara kuko abaduhaye amatelefoni ni benshi ariko rwose ntabwo tubasha kubageraho mwese mujye mutwiseguraho ariko kuba watangiye ikiganiro ukabanye umwanya natwe biradufashije.
Ego me murakoze cyane. Rero icyumviro cyanje cyambere.
Telefone iracitse. Ubwo tubabarire turaza kongera tuguhamagare. Noneho reka noneho mbaze Bwana George Nshimirimana. Mukanya twari tuvuze ibi byo gukingira abanyagihugu nk'abatuye ahantu hari imisozi yambaye ubusa itafite amashyamba bishobora ku myuzuri ishobora gutwara abantu cyangwa se abatuye ahandi hantu nk'uko Chris yabivugaga mukanya. Mubagira inama gute Bwana Nshimirimana?
Inama twabagira ubwa mbere nuko kurikiza iyi programme y'ukukingira isi mu gutera ibiti. Icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri no kubandanya uyu mugambi nyene w'uguca imikobeko nk'uko twebwe twabifashe ingendo nga mu ntara ya Gitega kuko iyo imvura ibaye nyinshi amazi akaza ari menshi ku misozi agatemba atakiye hagarika bisha byumvikana ko n'ibiterwa biri hejuru ku misozi byose bitwagwa ndetse n'uduse tuba turi mu mirima twose tugaherera mu myonga na cyane cyane icyo nicyo turiko turigisha abenegihugu bagire ivyabo iyo ngendo yo gukingira ibidukikije bakurikize izimpanuro abagronome bariko barabaha bakurikije izimpanuro abajejwe intwaro bariko baratanga kuko nkuko nabibabariye tugitagura iki kiganiro ubutwe mu ntara ya Gitega yakwagura batari yarashizeho umugwi uriko ratanga inyigisho mu makomine yose harimwo abajeje umutekano harimwo abagronome harimwo eka abantu basanzwe bari mu buzi butandukanye harimwo abatowe n'abandi bose bafite icyo bofasha kuko biboneka neza ko iki kintu cyo gukingira isindimwa gukingira ibidukikije kurinda impanuka ari ikintu kinini yagikwiye gushyirwa imbere kuko ibihungabanya umutekano n'ibitera umutekano muke twamaze kubona ko atari intambara gusa no kudakingira ibidukikije biratera umutekano muke nk'uko tubibona abantu iyo bahunze bakava mu zabo bagatuna hirya no hino mu mashamba si intambara iri kirabirukana ni umwuzurira babuze aho baba birumvikana rero ko ndavuga bitera umutekano muke.
Reka tusubire kuri telefone muri Australia. Dieudonné ndizera ko noneho twumva telefone zari zidutengushye. Dieudonné ijambo ni ryawe.
Ego me murakoze cyane. Jewe icyumviro nari nagombye guterera cari cyo kijanye n'ubwo rugomero rwabomotse numvise ko gubatswe mu 78 cyane numva kume ngo gubatswe kuri Perezida Bagaza noneho tunafise n'abandi bakuru b'igihugu benshi badufashije kuyobora Burundi ariko ntaco mengo baterereye kuri ibyo ariko hanini si ico ngomba kuvugaho ngomba
muri make
kubaza kubijanye n'ukuntu bazohava bashobora gufasha abanyagihugu ngo bashobore gukingira ibyo biti kuko mu gihe bokoresha umuyaga nkuba ndumva umengo ariwo batekaho canke bagakoresha ibindi bintu ibiti navyo byogira akoyoko ko kubaho bigakingira izo nkukura. Ariko ikibazo naco ngomba kubaza
ikijanye
n'abo bategetsi mwatumiye
biteguye gute gufasha abo banyagihugu kubijanye n'uburaro ko numva bago bashoboye kubafasha n'ibyo kurya uburaro ho biteguye gute kubafasha
bavuze ko barimo kugerageza gushakisha uburyo babonera aho kuba n'ibyo kurya umva barire ubugiye kiradushiranye gahe niko twari dufite muri aka kanya buriya tuzongera tugaruke kuri iki kibazo ni kibazo kirekire kidashira uyu munsi cyangwa ejo ndabashimiye cyane ko mwateza amatwi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi hamwe na Innocent Kimenyi ku buhanga bw'ibyuma mugira ibihe byiza